VOA. Murumva ijwi rya Amerika. Radio rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda ku batwumva mwese aho muri. Twongeye kubasuhuza kuri mikoro hano i Washington. Muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi aho muri mbahaye ikaze kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
Iyo tuvuze ibiganiro bihuza bose, no kuvuga bihuza abo bose biyumvira ko bafise uruhara mu bya politike byo mu Burundi, tutarabye icyo umwe wese yagiriza uwundi.
Uyu ni President Pierre Buyoya yahoze ayoboye Burundi, aratubwira icyizere afite ku biganiro by'amahoro hagati y'Abarundi byasobokuwe mu mujyi wa Arusha muri Tanzania mu minsi mike ishize. Iyi nkuru kimwe n'izindi zikomeye ku Burundi irimo iyo kubasenyeri bagatolika na Anglikani bahuriye mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari baganira ku kibazo cy'amahoro, tubabwirako mu kanya gato mu biganiro byacu. Mwese kandi turabararitse mukurikira Radio Ijwi rya Amerika. President Pierre Buyoya yahoze ayoboye Burundi avuga ko muhuza mu biganiro by'Abarundi. President Benjamin Mkapa wahoze ayoboye Tanzania yakoze igikorwa gikomeye cyane mu gufasha Abarundi kugera ku bwumvikane. President Buyoya mu kanya gashize yaganiriye ku buryo bw'umwihariko na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Muri uyu mwanya aratangira atubwira uko abona ibiganiro biroze kubera Arusha byagenze.
Kubwanje kugira ngo ibiganiro bigere icyo bishikako, byoba ibiganiro bihuza Abarundi bose, imigwi yose ivuga ko ari se ibyiharanira muri politiki. Hamwe atanu mwavuga ati jewe narakumiriwe kubera imvo iyi n'iyi. Ibyo rero nk'uko twabikurikiranye byashobotse, nibaza ko ari ibintu byo gukosora mu mibonano izokurikira, kugira ngo by'ukuri ibyo biganiro bibe ibiganiro bihuza Abarundi bose mu migwi cyane cyane ya politike yose.
Leta y'u Burundi ivuga ko Abarundi bose bakwiye kuja mu biganiro, ikabivuga ko hariho n'ibiganiro byatanguriye mu Burundi, ikabivuga ko abatoja mu biganiro ari abantu bonyine bafise uruhara muri kudeta yateshejwe hamwe n'imigumuko n'ubwicanyi ubandanya. Ibyo mubivuga ko
kubwanje nibaza ko ari byiyumviro bya bamwe bamwe, mugabo iyo tuvuze ibiganiro bihuza bose, no kuvuga bihuza abo bose biyumvira ko bafise uruhara mu bya politike byo mu Burundi, tutarabye icyo umwe wese yagiriza uwundi. Kuko tubigize gutyo dushobora gusanga ari bake bokwemerwa muri ibyo biganiro. Ubwa mbere Abarundi baganira, turafise ibyo dufatira ko ibiganiro byo muri kahise, nibaza ikintu cyabihaye ingufu ni uko atanumwe yakumiriwe. Hariho bamwe bamwe bikumiriye birazana ingorane, mugabo nta n'umwe umuhuza yakumiriye.
Muravuze ko Abarundi bamye baja mu biganiro, ivyo ntibishobora kuba ari intambamye hoho, ko kenshi na kenshi vyibonekeza kumenya ngo Abarundi bashaka amareta avuye mu biganiro canke avuye mu gufata ubutegetsi ku nguvu.
Jewe nibaza ko utotangura kuvuga ibiganiro icyo bizobamo, icyo bizoshikako, ibintu bimwe n'ibyo, kuko ibyo byose biva mu biganiro. Ibiganiro bitabaye dushobora kugira icyo ushitseko, ntangingo iyo ariyo yose ishobora gufata. Igikuru rero ni uko ibiganiro biba kandi bigahuza bose, hanyuma rero ibyo biganiro ibyo bizovamo ingingo zizofatwa izo ari zo zose.
Muri iki gihe naho Abarundi baherutse guhurira aho yarusha ubwicanyi bwarabandanije, hariho umutetsi w'umusirikare akomeye yagandaguwe, eka n'abanyagihugu barabandaye kugandagurwa, ikintu mwibaza cokorwa kugira ngo ubwicanyi ababukora bose imirwi itandukanye ibukora buhagarare niki?
Yewe narabivuze ndabisubira, inzira zo kugarukana amahoro mu Burundi zibiri. Ikintu cya mbere ni uguhagarika ubwicanyi bwari bwo bwose aho buva hose, kuko ubwicanyi budahagaze n'ibyo biganiro bizogorana. Ubwa kabiri ni uko haba ibiganiro, kuko ibintu Abarundi bapfana ibibazo bya politiki, kugira ngo dushobore gutora ingingo za politiki bibisubiza mu buryo. Ibyo bintu bibiri rero ibyo byo bwicanye bifite inkurikizi mbi cyane bwicanye burashobora gushika ku rugero ibiganiro bidashobora kubandanya abantu bariko baragandaga cyakabiri ubwicanye bicanye gutuma ngorane tugomba gutorera umuti ahubwo ishinga imizi uno munsi no muri kazoza
Perezida Pierre Buyoya mwarongoye Burundi muraza barundi cyane gose mbega ikibazo cy'amoko kivugwa cyane gose mu Burundi ni kibazo ubona ko gishinze imizi mu Burundi canke ni kibazo abanyapolitike bitwaza kugira ngo bashikire ubutegetsi canke babukurane ko
ngewe no gusaba gusubira gusoma amasezerano ye Arusha arabivuga neza icyo abarundi bapfa ko ari ubutegetsi uvuga rero politiki ugene abantu bashikira ubutegetsi ingene babugumako ikibazo cy'amoko cyangwa icy'intara ari ibintu abantu bakoresha kugira ngo bashike kuri icyo cyifuzo gikuru cyerekeye ubutegetsi niko twabibonye nibaza ko nuno munsi niko biri
Perezida Pierre Buyoya yahoze arongoye Burundi akaba kandi ari intumwa idasanzwe yo mukuru w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye
ndagushimiye nanjye
turabashimiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije na Perezida Pierre Buyoya yahoze ayoboye Burundi kubakomeje kutwumva nk'uko tubimenye mu biganiro byacu turakora tubagezaho amakuru yiganje cyane ku Burundi guverinoma y'u Burundi iramagana icwa rya Colonel Lucien Rushyiri warasiwe imbere y'igipangu cye ejo kuwa gatatu ku manywa y'ihangu mu itangazo Minisitiri w'umutekano w'u Burundi yashyize ahagaragara uwungirije umuvugizi wa polisi Moise Nkurunziza arasobanura impamvu leta yahagurukiye iki kibazo cy'umutekano ku buryo bwihariye
itangazo ry'ubushikiranganje bujeje umutekano ryashaka kubeshuza inkuru ziriko zicana cana ko kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi zivuga ko ari uruhigi wabahoze mu gisirikare ca leta XFAB rubandanya ibihuha nk'ivyo biramaze igihe aho atakindi bigamije atari inyigisho hamwe no guhuvya abari mu nzego zijeje umutekano zigatangwa n'abantu atakindi barota atari uko igihugu cacu c'u Burundi cakamwo umuriro umuhisi Colonel Rufyiri Lisie yari yarituye igisata kijejwe ugutohoza no gukurikirana inkozi z'ikibi ayimenyesha ko hari akagwi k'abantu bariko bamunyaga ku nguvu itongo ryiwe riri muri zone Maranvya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura iterabwoba ryo baryarakurikiye kugira ahebe ugo rubanza Ubushikiranganje bujeje umutekano bumenyesheje ko amatohoza aje yatanguye kuri ubwo bwicanyi kugira abakoze ako kabi bamenyekane bongere bahagarikwe bashengezwe mu butungane binashoboka herekanwe isano ry'ugo rupfu nabo bariko bagerageza kumunyaga utwiwe
Uyu ni uwungirije umuvugizi w'igipolisi mu Burundi Moise Nkurunziza avuga ibikomeje kuvugwa cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga ku bijyanye n'icwa rya Colonel Lucien Rufyiri wishwe ejo kuwa gatatu ku manywa y'ihangu mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi
Uruhagarara
Rahumiwe Mbega mana yanje ibi bintu tuzobikura gatwe imbere
kwikekana
ehe mwishwanje tugasamara baradufye tatwese
banirumve ko
unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira neza
twaze biraturaba turake ibintu byangare tubone jongera nisinye
abandi bahise mu rukundo
shiri wanje urukundo ngukunda ruruta byose Ivyukuri umusore ko nanje nkaba umurengero mafu
Niki kina muri kirukuri kwijwi rya America imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba
Umviriza biyage nabandi
Abasenyeri ba za Kiliziya Gatolika na Anglikana mu Rwanda mu Burundi no muri Republika ya Demokarasiya ya Kongo baraganira kubijyanye n'amahoro n'umubano mwiza mu karere k'ibiyaga bigari ka Afrika Iyo nama barimo irabera ikigali mu Rwanda mugenzi waje ziratungiye imana yakurikiranye iyo nama ni we tugezaho uko byari byifashe uyu munsi
Umushikiranganji ajejwe gukinga ibiza nibibazo bijanye n'impunzi Serafina Mukantabana amenyesha ko ahari amahoro atampunzi ziharangwa. Yabivugiye muri paruwasi ya Gikondo mu gisagara cha Kigali ahahuriye abasenyeri n'abandi bantu bakora muri komisiyo y'amahoro bo mu mashengero ya Katolika na Anglikane bo mu Rwanda, mu Burundi no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo kugira baganire ku bijanye n'amahoro n'umubano mwiza muri kano karere k'ibiyaga binini. Kuva mu mwaka wa 2013 abagize ako kanama barahura bakaganira ku ntambamyi z'amahoro muri kano karere n'ukuntu bozitorera umuti, ariko ntikibuza ko kano karere ari kamwe mu bugize Afrika gakunda guhura n'ibibazo by'umutekano. Umushikiranganje Mukantabana avuga ko gushakira umuti ibibazo biri muri kano karere acyo cyatumye gifadikanya nabo basenyeri muri iyo nama ijanye n'amahoro n'umubano mwiza muri kano karere.
Impunzi zibaho kuko ziba zabuze amahoro. Iyo tubonye rero abantu bakora muri domaine iganisha ku mahoro, iganisha ku mutekano, abo ngabo babari abafatanyabikorwa bacu. Niyo mpamvu rero abanyamadini aho bava bakagera bashingiye kuri iyo principe yuko idini ari rizanira umuntu amahoro rikamuzanira umutekano, abo banyamadini twebwe muri twebwe tubona ko ibikorwa byabo ari iby'ibanze mu kudufasha kugera ku nshingano yacu yo guca iki kintu cy'ubuhunzi yo kubonera ibisubizo impunzi aho ziri hirya no hino.
Musenyeri Antoine Kambanda arongoye diyosezi ya Kibungo amenyesha ko naho kano karere kamamwo amatati bidashobora kubabuza kubandanya bigisha amahoro n'umubano mwiza mu bantu kuko abasambura bazamaho.
Kubaka amahoro ni ukubaka. Kubaka ni ikintu gisaba imbaraga, gisaba amikoro, amafaranga, gisaba abahanga, abubatsi, ariko gusenya ni ikintu cyoroshye. Uwo ari we wese arasenya mu gihe gitoya, ntacyo bimutwara cyane mu mikoro. Ubwo rero turimo kubaka amahoro, ariko hari igihe hazamo izindi mbogamizi n'izindi nyungu zikadusenyera n'igikorwa twari dushoboye kugeraho.
Mu gihe muri Kongo himirije amatora, ingorane muri kino gihe zikaba zatangwe kwibonekeza. Musenyeri Bahati Sylvestre arongoye abangirikane muri diyoseze ya Bukavu amenyesha ko bazosengera igihugu cyabo bakanabonana n'abatware kugira bafatanye mu gukinga amatati.
Ce que nous devons faire c'est d'abord prier pour les situations qui prévont dans les pays.
Icyo tugiye gukora ni ugusengera igihugu cyacu muri bino bihe bitoroshe, tukigisha urukundo, urukundo mu bana b'Imana. Tuzorondera no kubonana n'abafata ingingo, abanyapolitiki, kugira biteho abajejwe kurongora mu ntumbero yo kugira abanyagihugu ntibasubire kuza barahitanwa n'ibihe bya
politiki.
Umushikiranganji Mukantabana asaba aba banyamadini kurushizaho kuba hafi y'intama zabo kugira amahoro atsimbatare.
Abanyamadini rero bakeneye kubaka icyizere gihagije, ngira ngo nicyo wenda bazakora kirenze kugira ngo ibyo bavuga byizerwe. Ikindi bakeneye kuza kwegera intama zabo, ngira ngo umunyamadini yagombye kuhagendera kuri cya kintu cy'uko ukuri guca muziko ntigushye. Bo ni bo ba mbere bagombye kubitwereka. Bo ni abantu ugendeye ku mpano yabo, ku nshingano zabo, n'abantu bagombye kuba ari abanyakuri bavugisha ukuri naho umuntu yagatinye kukuvuga. Bo rero nibavugisha ukuri mu bintu byose, uko kuri tuzakugenderaho kugira ngo twubake amahoro n'umutekano birambye.
Abasenyeri b'i Burundi bari bitezwe muri ibyo biganiro by'amahoro ntibashoboye kwitaba ku mvo zitamenyekanye. Ibiganiro rero bikaba bitegekanijwe ko biza gusozerwa n'igisabisho rusange kiza kubera muri paruwasi ya Gikondo. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana ho i Kigali. Mukomeje kandi kumva Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuba twumva kenshi mu majwi anyuranye abanyamakuru bacu hano i Washington ndetse no mu Burundi, mu Rwanda no muri Congo n'ahandi, akenshi dukunda kongera abanyamakuru mu biganiro byacu. Abanyamakuru muzajya mwumva kenshi. Uyu munsi dufite cyangwa ni muri iyi minsi twabonye undi munyamakuru mushya ubu hano turi kumwe muri studio. Nagira ngo muri make ubanze ubwira abatwumva, ubabwira amazina yawe.
Nitwa Rosine Munezero, nkaba mva mu Burundi, Burundi kazi.
Uri Burundi kazi, Rosine Munezero. Kuba twumva bazajya bakumva kenshi mu biganiro bitandukanye, wababwira iki kubijyanye n'itangazamakuru? Wakoze itangazamakuru he? Warikoze ute?
natanguye umwuga w'itangazamakuru mera nk'ufasha mu radio CCIB FM Plus i Burundi aho hari mu 2021 hanyuma mbandaniriza ko rero nja mu gisata cy'umenyesha makuru muri mwishira hamwe Médecins Sans Frontières Belgique i Bujumbura aho nafasha mu kumenyekanisha ibikorwa by'iryo shira hamwe mu maradio no mu bimenyesha makuru aho nahamaze imyaka hafi 5 mu nyuma mvayo rero nkora ibyanje mu gisata nyene cy'umenyesha makuru
ibyawe uravuga iki
ndavuga nahavuye nkora entreprise ya agence de communication aho nakorera n'amashira hamwe cyangwa amashira hamwe na makompanyi atandukanye mu bijyanye no kumenyesha ibyo bakora mu banyagihugu
none ujani Washington ni ku Barundi benshi n'abanyarwanda bajya kumva ubu icyo batubwira agashya watuzanira na kamigateye gati
ubu mbangaha muri America haheze imyaka hafi 4 nashitse muri America mu 2012 nshikira muri eta ya Maine aho maze hafi imyaka 4 nyene kuko ariho naciye ndongorora nshitse ngaha muri America ubuzima rero bwa America ndiko ndatera ndabumenyera ariko kandi nzi n'ubuzima bw'abarundi abanyarwanda abanyekongo baba mwiyo bashitse ngaha muri America nibaza rero ko nzoshobora kugira icyo nterereye mu gukorana n'abamenyesha makuru kugira ngo ubwo buzima bw'abo bantu yacu yaba bari mu Burundi muri Kongo muri mu Rwanda n'abari ngaha muri America dushobore kuteza imbere dushobore kuraba ingene tukisununura twese
nge icyo utavuze Rosine kuba twumva nuko ukunda cyane ibyanjye na za video n'amafoto ibintu nk'ibyo ku buryo akenshi kuba dukurikira ku mbuga mpuzambaga cyane cyane kuri za telefone no kuri za mudasobwa mushaka kuzajya mubona nk'ama video ndetse n'amafoto amwe muri ayo azaba yakozwe n'umunyamakuru wacu mushya Rosine Munezero ubwo rero ikaze ku ijwi ry'America
murakoze cyane Etienne
Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Perezida Benjamin Mkapa ahoza ayoboye Tanzania ejo bundi kwa kabiri nibwo yasoje ibiganiro by'ikubitiro hagati y'Abarundi abenshi mu bitabiriyo biganiro babashije kuvugana n'ijwi rya Amerika bafite icyizere cy'uko ubunararibonye bwa Mkapa bushobora kuzafasha Abarundi kugera ku bwumvikane burambye mu kiganiro muri isanga mu kanya gashize mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na bwana Domitien Ndayizeye wahoze ayoboye Uburundi yavuganye kandi n'impuguke mu Burundi Richard Kiramunda uyobora ikinyamakuru gitangaza kuri internet muri uyu mwanya mutubanze kumva Richard Kiramunda atangira asobanura ibyo yashimye ku byagezweho mu biganiro byabereye Arusha muri Tanzania
ikintu cya mbere umuntu yashimye nuko twashitse aho ubu rero abarundi bashoboye kwicarana ku meza bakabonana urumva twa tumaze iminsi twumva yuko leta y'u Burundi idashaka ibiganiro mwarabonye rero ko yemeye ikabyitaba naho yaserukiwe n'umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu indi migambwe yarashoboye kuza abahoze ari abakuru b'ibihugu barabyitavye ni ikintu cya mbere umuntu ashobora kuvuga nuko gushima kuko bashoboye kwemera bakitaba ibyo biganiro bitako ari consultation mugabo ni kintu cya mbere mu gifaransa bavuga c'est un premier pas ni ntango twizere rero yuko bazobandanya bitaba ibyo biganiro kugira dushike ku mahoro aramye
mu majambo make murashaka kutubwira ikintu muba mutashimye mu byashikirijwe
mu bintu tutashimye biriho nkatwe dukutura abamenyesha makuru dukurikirana cyane ibyama ibya politike mu gihugu cyacu twarababajwe cyane n'abantu baza barakwiragiza ahantu hose ngo umuhari witwa Snarede ko utitavye ibiganiro mugabo byari ubeshi burenze ko kuko abagize Snarede niho bari bari abahoze arabakuru b'ibihugu nyene cyubahiro Domitiano na nyene cyubahiro ntibantunganya niho bari bari abatwara CNDD nyangoma yahoze atwara kandi yo SNARED niho yarari abakuru b'imigambwe mu mugambwe UPD niho bari bari abo muri Prona barabyitavye nka bose niho bari bari hama mugabo tukaguma tubabazwa no kumva abantu bari ko baraseremerera hijya no hino ngo Snarede ntiyatumiye ngo Snarede ntiyaje n'ukuri ibyo bintu byo kwama turiko tura abantu abanyepolitiki bama bari ko barabesha abanyagihugu bavuga ibintazi nibyo bintu biturubika abakurikira cyane ibya politike bakabura icyo bafata n'icyo bareka mugabo icyo umuntu ashobora kuvuga nuko ibyo bintu byarababaje umuhuza yaratevye wenyene arasivugira aravuga ati ndabasavye muhagarike mutangure kuvuga amakuru nyayo abo bose muvuga ko badahari arahari mugabo icyo twabonye gusa urumva aho ni cyagenze nabi mugabo n'ikindi kitashimishije abantu nuko umugambwe wonyine ukomeye uvuga yuko tubona ku rubuga rwa politike utari uhari umugambwe MSD wa Alexis Nduhije niwo twovuga wonyine kutari uhari nkumbure barafise izindi ntumbero barafise ingene babyitegurira mu nyuma bazobitwibwira nicyo nshobora kuvuga ku cyerekeye
ikibazo cy'imirwi ya ititavye ni yitavye turakigaruka ko ariko muri aka kanya nashaka ndabamenyesha ko turi kumwe na Perezida Domitien Ndayizeye yahoze arongoye Burundi akaba kandi yari mu biganiro by'Arusha akaba muri iyo mibonano y'Arusha akaba kandi yatumiwe ku giti ciwe cyahoze arongoye Burundi muri beneza Perezida Domitien Ndayizeye
mwirewe Frederic
murakomeye neza
Ego ndakomeye ku mubiri.
Ukomeye ku mubiri nibaza ko ukomeye hose.
No ku mutima. Mutima aracacumbagira. Ego umva umaze iminsi hariya yarusha turi mu biganiro ukabona ngaha mu Burundi uko hameze ntiwavuga ngo ku mutima umeze neza. Narijya twumvise ko ejo hari undi mu koroneri yishwe. Umva ko ingorane turacyazifise
abarundi bari bagize akizera ko mugiye gukoranira yarusha mugatangura gushikiriza ivyimubiro ubwo bwicanyi bwa guca buhagarara ikintu mwibaza ko gituma naho habonetse intambwe nziza amahoro atagarutse ka ubwicanyi budahagarara niki
oya ntawo kwihebura ahubwo twovuga tuti mbega kubera iki hari ubwo bwicanyi kuko kugira ngo tubuhagarike ibyo biganiro bigomba kuba ngira ngo uko no bivuga twari yari intango urabona yuko yari inama ya mbere ibaye ntawo vuga ngo byari guca bihagarara ubwo nyene kuko abantu mu byukuri ntibaratangura kuganira kuko icyo umuhuza yakoze President Mkapa kwabaye kumviriza abantu bari bagiye urumva rero ntawo kwihebura kuko turacari mu ntango nico novuga gusa
mwihweje rero ukuntu iyo mibonano yagenze murafite kizero ko umuhunza azoshora kumvikanisha abarundi n'abarundi bonyene bakikebuka bakavugana ukuri maze abarundi cyane cyane bato bato birwa baricwa ikana abakuru nyene bicwa ubwo bwicanye ugahagarara n'imiryango amarira y'imiryango irwa irabura bayo akarangira
bwa mbere ho keretse umuntu adafise umutima niwe yo atobabazwa n'ibiriko birabangaha mu Burundi kandi murazi ko bimaze umwaka wose icya kabiri nuko mwamenya ko kugerageza guhuza abarundi kugira ngo dushobore guhagarika izo ndyane n'ubwo bwicanyi buri hagati y'abarundi byatanguye kera urazi ko Museveni yaje akarungika umushikiranganji wiwe ajijwe by'umuteka by'igisirikare ariko biganka urazi yuko no mu kwezi kw'12 twagiye kugura ibyo biganiro Entebbe bamwe bamwe mu cyane cyane umugambo uri ku butegetsi bakavuga ati twe ntituzigera twitaba ibyo biganiro habuzwe byinshi ubona yuko hariho uruhande rutashaka n'urundi rwashaka ariko abantu n'abahuza bakamubagira bati nyamwabagabo mwigenda muganire ubu rero kubona iyo ntango yaratanguye abaserukira igihugu cy'u Burundi bakagenda abaserukira umugambo uri ku butegetsi bakagenda n'abatavuga rumwe na leta bamwe bamwe bakajayo naho batari buzuye ibyo biganiro bikaba sinavuga ibiganiro ariko uko kumvirizwa kukaba hanyuma umuhuza akavuga ati n'abataje jewe nzobumviriza jewe nibaza yuko ari intambwe ya mbere rero namara guheza ibyo jewe nibaza yuko azogira icyegeranyo yongere arabe ukuntu yo kumvikanisha abantu ku rutonde rw'ibyo tugomba guharira kugira ngo umutekano ugaruke nibaza ko ari nabyo tuzotangurira ko n'ibindi imvo yabyo
ego mate
umuntu yo kwizera kundikije
aho kwiheba ndumva kwa akizero kariho ni byiza cyane gose turi kumwe kandi na Richard Chiramunda Richard tugaruke kuri wewe cyane cyane kuvyerekeye ako kizero namwe murasa kizero ko ayo mahoro eka abarundi bazopfundika amasezerano arama y'amahoro hariho ibirego vyashikirijwe aho iyo mibonano itanguriye ivyo birego rero bikaba vyari nko birego mwashikije ubwa mbere vyo ko Senarede Italia yaserukiwe hakaba nibindi birego byavuze ko mu maradiya mwamwe ko hatumiwe ubwoko bumwe wundi busa n'ubwakomiwe ivyo mwavyakiriye gute ivyo birabaha akizero Richard
kuvyerekeye murambabarira gato y'impande ndamutse nyene cyubahiro domisiyene twa twaramukanije murakomeye ga president
namwumvise je
egume
ego namubwiye ko kumubira inkomeye kujya nakubwiye kare
nuko micro itari yuguruye iwawe president nica gituma tutakumvise
nasha mubwire ko nivuza
okay reka rero ngaruke rero kuri ico kibazo mwari mumbajije kuko mu kirundi kiragira kuyaga n'umuntu mutaramukaneje
nivyo
ikizero rero kiriho kuko ikibabaje nuko abarundi barateba gufata ingingo yo gutangura kwicarana ngo bayage ibibazo byabo mugabo iyo bamaze gutangura kwicara ibintu biragenda n'inguka twarabibonye igihe tware mu biganiro yarushamo hagati y'ibihumbi 1996 gushika ibihumbi 2000 aho twari muri 3e komisiyo twari twicaranye na domisiyo ndayizeye twari ko turi iki kibazo cy'igisoda twarabonye yuko naho nyene byaratebye biranyaruka turashika ku kintu mugabo ibyabaye yarusha nuko byasa n'ibintu byakorokiye ku bintu bibiri bikomeye ari byo gusangira ubutegetsi no kuvugana ibintu bya impunite nko abakoze ibyaha ntibakurikiranwe nibyo rero ubu tubwirizwa kutagaruka ko ibyo bintu nibyo bisubiye gutuma tusubira kandi kwicara ku ntebe tugasubira kuvugana ingorane zigasubira kugaruka ibyo nibyo kuvamo mugabo kucizere n'ukuri umuntu uko yabikurikiranye umuntu uko yabibonye arabona yuko ni intango kandi n'ukuri ni intango nziza kuko ingambo zose zarabyitabye kandi mu gusozera ijambo mwabivuze mu ntangamarara mu gusozera ijambo ry'uwo muhuza mukapa yarabivuze ati abatashoboye gushika hano tuzogerageza tubahamvye tubatumire baje nabo nyine tubumvirize kuko ibiganiro nyabyo ntibiratangura ariko arumviriza abantu bose kugira azoronke icafatira ko icakorera ko kugira tangure ganiro nyabyo byo kugarukana amahoro mu Burundi
turabashimiye bagenzi bacu ni Frederic Nkundikije wavuganye na president Domitien Ndayizeye n'impuguke Richard Chiramunda ku bijyanye n'ibiganiro by'amahoro hagati y'abarundi byabiri arusha kugeza ejo bundi kwa kabiri ejo timwa twumva ikiganiro kirekire kirambuye ku buryo bwose muze kucyumva mu gitondo mu biganiro byacu bisanzwe guhera isa 12 tubaye tubararitse hagati aho nshuti twari kumwe twababwiye ko mu minsi iri imbere mu minsi mikimara kujya mu munyamakuru mushya ku ijwi ry'Amerika Rosine Munezero mu biganiro byacu muzamenyera ijwi rye hagati aho turabashimiye mwese aho muri kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi nkomeje kubifuriza ibihe byiza aho muri.